ni Radio Ijwi y'Amerika. Ni Ijwi y'Amerika gikwashiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Mwibeneza nshuti mwese namwe yakunze radio y'Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro cyo munsi twatumiye bamwe mu Barundi baba hanze y'igihugu muri diaspora nk'uko babivuga mu rurimi rw'Igifaransa, kugira ngo badushikirize ibyiyumviro byabo hamwe n'ibintu bifuza kuvyorangurwa na leta shasha agiye gushikizwa ubutegetsi mu Burundi. Turi kumwe na Japhet Le Gentil, umukuru w'ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri diaspora. Mwiriwe neza Japhet Le Gentil.
Mwiriwe.
Turi kumwe kandi na Ildefonse Rugema, umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba kandi yari yaragerageje kwitoza amatora aherutse gutunganywa mu Burundi. Mwiriwe neza Ildefonse Rugema.
Mwiriwe Mwiriwe.
Turi kumwe kandi na Jean-Marie Sindayigaya, umwanditsi w'ibitabo, yigeze kandi no kuba umushingamateka mu Burundi. Mwiriwe neza Jean-Marie Sindayigaya.
Ndakwaya mwiriwe.
Mwiriweneza, murakoze mwese bashinga ntaye kuba mutu ya kanya kugira ngo muganire ni radio Ijwi y'Amerika ku bibazo biraba Burundi. Reka dutangure kuri wewe Japhet Le Gentil. Muri izi ndwi zishika zine zirangiye mu Burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse. Haratunganijwe amatora mukuru w'igihugu, amatora y'abashinga amateka hamwe n'amatora y'abahanuzi mu makomine. Harashitse kandi n'urupfu rwaje giturumbuka wahekuye Abarundi kwahitanye na kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ibyo bintu byose aho muri mwabyakiriye gute. Reka dutangurire ku matora abaye mu Burundi. Japhet Le Gentil.
Murakoze cyane. Ibyo nyine naho turi mu kigandaro ariko ntitwavuze yuko tuganira ibibazo bikomakomeye byerekeye igihugu cyacu. Cyane cyane nk'amatora aheruka kuba, nibaza yuko amatora navuga yuko yari akomeye cyane inyuma y'amatora twabonye cy'umuhisinda Melchior, aho abitoza bashoboye kwitoza ari benshi kuruta ibindi bihe byose byabaye. Yerekana yuko amatora aheruka yagiye muri kahise ku Burundi. Nibyo ntihabura ibica ntebiriya abantu bavuga bati ibintu byatushimishije cyangwa ibintu byadushimishije niko bigenda muri demokarasi, kuko ibintu bigiye bifashe inzira imwe. Iyo niyo bari demokarasi. Muri demokarasi ni byiza yuko umwe umwe wese ashikiriza icyumviro cyiwe, tukaboneka wanashaka n'abavuga bati twebwe ngaho ntibituhejereje, hanyuma amategeko agakurikizwa. Yuko aya matora aheruka atarasanzwe amatora akomeye
rwose. Ego, nkuko twabivuze kandi mu ndwi iheze haratangajwe amakuru y'urupfu rwaje giturumbuka rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Mbega ubwo rupfu bwogo mwebwe aho muri mwakumvise gute ayo makuru mwayakiriye gute?
Muri diaspora navuga yuko nkurikije uko nabonye n'abandi babibonye, abantu bose bakubiswe n'inkuba, abantu benshi bahabaye, eka wanashaka bavuga yuko batavuga rumwe na umukuru w'igihugu aheruka kwitaba Imana ukurikije ibyo benshi bavuga yuko babagaye rwose kubona babuze umukuru w'igihugu ereka burya abantu benshi baza kubona ibyiza by'umuntu ari uko umaze kwitaba Imana namya ninjiriza amakuru no munsi y'abantu bavuga bati uyu mukuru w'igihugu twamukunda abo ni abantu bo mu mikanda y'impunzi bavuga yuko bakunda umukuru w'igihugu ariko mu gihe atara yaraki hari bumva ntibabona neza icyo cyiza bariko kiba kiko kiraba ariko yamara kwitaba Imana umuntu wese akacayongera akigenzura akaraba akongera akagereranya n'abandi bahahora akagereranya n'abandi bahabaye none uvuga yuko umukuru w'igihugu aheruka kwitaba Imana afite inkuru nziza yari umuntu adasanzwe yari umuntu afite ibintu bitandukanye n'abandi bakuru b'igihugu bagiye kubaho babayeho cyo kimwe n'andadaye nawe nyine yari umuntu adasanzwe ariko yaronse akajya kukwerekana ibyo ashoboye indoto yiwe ngo ayishyire mu ngiro kuko uyu nyine yarashoboye gushyira mu ngiro indoto yari afite
Egome mu shanari defonse rugema mwarakutiye mu Burundi imbere yuko ikiringo cyo kwiyamamaza kuri aya matora kiba ika mwaratanze n'ikiganiro mu nyuma ariko nashaka mutubwire namwe ukuntu mwakiriye ivyavuye matora ika icigo twayakuramwo turakigaruka koko n'imwese ariko nashaka kubwa mbere na mbere muhiye mutubwire ukuntu mwakiriye ivyavuye mu matora
Egome mwarakoze kuri icyo kibazo ukuntu twakiriye ibyavuye mu matora cyane cyane abari biteze inyishu ivuye muri ayo matora bari abahiganwa cyane 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 imigambi ibiri mikuru ari umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNL wa Gwasa kuko niyo migambi yari imbere hanyuma rero abarundi bari biteze cyane kumenya uwatsinze amatora ibyo navyo mukaba mwarabyumvise yuko hatsinze umushingantahe Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma umushingantahe Gwasa akamukurikira ariko ivyo rero nk'uko mwabyumvise mwese nuko umushingantahe Gwasa asa nuko yavuze ati wewe yabona yuko ariwe yatsinze umugabo rero ibintu byarakiye imbere y'ubutungane hanyuma biratorigwa inyishu nk'uko twari twarasabye abanyagihugu ntibave bagumuka baja mu ruhande buca nke ruriya mugabo bareke inzego zibishinzwe zibitunganye hanyuma rero izo bikaba ariko byagenze mugabo rero murazi yuko umushingantahe Gwasa yashatse kandi n'ubu nibaza ko kiriko yagombye yuko bibandanye ku rubanza mugabo rero ngira ku nyungu z'umutekano w'abarundi bose cyangwa ku nyungu z'umurundi wese wahari asa n'uwasize aho ntayishize rero mukaba muzi neza yuko umukuru w'igihugu ugiye kuramutswa igihugu ari umushingantahe Evariste Ndayishimiye ibyo rero niho bigeze
yego
nawe ku bijyanye
hanyuma nk'uko twabivuze kandi mu ndwi iheze harabaye amakwe incamugongo yatangajwe ku barundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yitabye umuremyi aho mu Bwongereza mwebwaho muri mwakiriye gute ayo makuru
yego iyo ni inkuru mbi ku barundi bose niko twayakiriye sinovugira bose kuko twaganiriye na bose ariko abo twashoboye kuganira ni Burundi igihugu n'amakuba yashikiye u Burundi burya umukuru w'igihugu ntaba akiri umuntu yigenga kuba umukuru w'igihugu ni urwego rw'igihugu urwo rwego rero bigenze gutyo n'ibintu byerekana abarundi bose biba mu kuyatwaye ibyo nibaza yuko kandi niko byagenze uwo twaganiriye baravuga yuko iyo nkuru yari inkuru mbi ku Burundi kandi natwe niko tubibona bikaba bishobora gituma twibaza neza yuko kubera abarundi bayakiriye hafi cyo kimwe inkuru irimo abantu ni nacyo gituma tubona neza yuko abarundi bayakiranye umutima umwe kubera hari umutekano kandi twibaza yuko aba kandi niko byagenze abarundi ni bacanyemo bamwe ngo berike yuko yari abatwariye neza abandi nabi mugabo n'inkuru natwebwe dusa n'uko twatanze n'ubutumwa bwo gusaba abarundi yuko urupfu rw'umukuru w'igihugu rwoba akaryo guhuza abarundi no kubatandukanya
egome Jean-Marie Sindayigaya naho muri mubirigi mwakiye gute ubwambere na mbere amatora yabaye mu Burundi ndetse ko mwagize uruhara mu matora nayo nyine yari amatora akomeye yabaye mu 1993 mu Burundi aya yo mu 2020 mwakiye gute mubonye ukuntu kwiyamamaza kwagenze n'ukuntu ibyashikirijwe byavuye mu matora z'abantu
ikintu sinavuga birebire ndibaza amajambo menshi abandi batanguye bayavuze nibaza ko amatora atari amatora ya mbere yabaye mu Burundi nkaba nayo ntahabonye yose nayabonye amatora yabaye ndiho mu Burundi kuva yo 60 y'amakomine kugera 61 y'abashingamateka icyo gihe nta bashingamateka n'abakenguza amateka bari bwaje mu bigo bibiri bari bashitwa abashingamateka 61 siyo matora ya mbere abaye mu Burundi kandi ni nacyo gituma nagerageje kuraba tohoza mu byabaye mu matora nandika igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2018 uhera muri Kigarama ndasiraba ibyabaye mu matora kuva igihe batora mu kwezi kw'icyenda mu 61 ari umugambwe na watahukana intsinzi bubu umugambwe ukivuga ihimbaza nararabye ndabona ibyamba biba mu matora ndabitohoza neza niho mvuga ndi mu Burundi igihe cy'amatora cyamara igihe gikomeye rwose ku bayabonye barabizi nicyo gituma rero ko yari amatora y'2020 ntiyari mashasha naba mashasha mugabo inge naba hari inge nategurwa n'inge naba amatora yose arisa kandi naho muri icyo bitabo nari nasiguye ni amatora y'2020 ashobora ibizoyaranga bishobora kuyaranga hari ibintu ngibi n'ibi n'ibi bishobora kuzoyaranga wabonye isomo icyo gitabo yarabibonye mu sino bigaruka ko ngaha
ego
niho mugabo mvuga nti ugiye mu matora sindiko ndavuga nti amatora yagenze uko nuko sinari impari ngo ndabitohoze sinavuga ibintu ntazi nta mugabo nto mbajije ababibonye abagize nte nzosubira n'ubundi ndabe ndabyandike mugabo nabitohoje mugabo icyo navuga gusa ni uko amatora aba arategurwa hakaba umwe wese yitegura kuyajyamo kurikira uko biriko biragenda amatora amaze kuba gahera siho uza kuvuga wowe wagiye mu matora ngo nk'umukinnyi n'umupira w'amaguru ugiye kuwukina canke w'amaboko uragenda ujya ruhagarikiye akaza ugatangura urukino rukaba rugahera ruheze sicyo gihe cyo kuvuga ngo uhagarikiye umukino ngo nta kigenda ngo ntabyashoboye n'ibiki saho bivugira
ego icyo kibazo
biragora bene ibyo kuko abantu nukuba bazi neza yuko bajya ahantu bazi uko ibintu biteguye bazi uko ibintu biri hanyuma bakabyifatamo neza
ego
kubisanzwe abantu baragerageje
ego icyo kibazo kigaruka koko ndabasaba mumpe ibintu bimeze nk'icigwa mwa mwakuye muri ayo matora ariko tukiri kuri wewe mushya ntahe Sindayigaya nashaka mutubwiye n'ukuntu aho muri mu bigi mwakiriye inkuru incamugongo ku Barundi yuko Perezida Nkurunziza yitavye muri
yewe uko bisanzwe ndi umuntu ntapfa gufata ibyo numvise kuko imyaka mfise ni myinshi numvise byinshi natangwe yabaza ntivyo n'ibihuha ni mugabo umuntu yabaza ibihuha nk'ibyo nawe nyine yoba byamukomera byamugoye ateba ndabona neza ko ari byo ariko ndibaza ko ata muntu yovuga yuko bitamutumye agira ikintu ajya kumaza ati hariyo isiri bubamye n'iki kuko nk'uko Imana yabivuze umukuru w'igihugu aba ari urwego umukunda utamukunda aba ari urwego aho rero ni ikintu ndibaza benshi nka bose cyabaciye intege kubidasanzwe naye handi mugabo muri bihe je namavugi vuga ikintu ko ndakibona ruri dufise ingorane yuko mu Burundi twagiye guca mu macaku mu bintu byangwa ihe bibi by'amacaku bibi duteba abantu bagira imitima kwinshi abarundi bifata nk'umuryango twateze kwa nk'umuryango natwa nk'umuryango tukaba nk'abantu
dusigaye mukanya mushana he mukanya ndabasaba
mumpe ikintu nashaka kuvuga nashaka kushika kuvuga sindiko njya kubindi vuga nti igihe rero nakuza ruko igihe mubabanye twabuze umuntu naho yo bari umuntu yatabavuga umuntu muto twe twatagandara twese nta majambo twatangura kuvuga marimari mu gihe bagandaye nta majambo bavuga marimari mu mico y'ikirundi amajambo avugwa mu nyuma abantu baragandara mu kigandaro nta mwasabaho abantu baragandara hanyuma amajambo naho yoba maremare mugabo kazovugwa nyuma
ego tugaruke rero ku matora kuko n'amatora yabaye amatora atatu akoreshejwe ku munsi umwe ibyabaye byinshi byaravuzwe nashaka ndabe icigwa umwe muri mwese iba yakuye muri ayo matora reka dutangire umwe mushiga ntahe idefense Rwema
ubwo icigwa twaba twarakuyemo nibaza yuko ngira ubu hari kare ari kare kubivuga ubu kubera amatora nihagera niko twovuga ego nibaza yuko murumva yuko hariyo nkombi yaciyemo y'umukuru w'igihugu yajyaniye ukuboko kw'abagabo byaratumye abantu abarundi baraba iyo nkuru kurusha iby'amatora ariko rero ikintu ikigo tubikuramo ni uko iminsi igenda njyewe ndabona yuko umenga abarundi bariko barumva icyo ari cyo demokarasi kubera aya matora nk'uko umushingantahe Jean Marie yabivuze amatora nta matora asa n'ayandi uko iminsi igenda niko abarundi abanyagihugu bumva neza insiguro y'icyo ari cyo amatora bakajya gutora bazi icyo bagiye gutora kandi nk'uko byabaye muri aya matora abarundi barayitabye cyane ubu kuyitaba cyane rero bisigura ko abarundi bamaze kubona icigwa cyo gutora bamaze kubona akamaro ko gutora ababarongora
mu nyisho ngufi ngufi cyane rwose namwe mushika nta Japhet le gentil yo mato icigwa mwamarakuye muri aya matora ni iki
rero nakuyemo icigwa gikomeye cyane kubera yuko maze kujya mu matora atari makeruka ikigo rero cya mbere ni uko kugira ngo bategure aya matora aheruka babanje kwiga baraba amatora yo mu 2015 icyatumye atagenda neza hanyuma hakaba bamwe babajya hariya abandi bakajya hariya hakaba batera imigunuko utwo tumere twatumye ayo matora hazamo akantu k'akanenge ariko naho yabaye byaribonekeje ko hariho ibintu byabaye byatumye amatora akurikira agomba kwigwa neza icyo rero cyatumye abarongozi imbere hari umukuru w'igihugu nyakubahwa Petero Nkurunziza baraba bati none icyo tuma aya matora agenda neza ni iki icya mbere basanze yuko ari ibintu bikomeye rwose ko abanyapolitiki babanza kwicara bakaganira bakavugana bonyine bagafata ingingo bakavuga bati kugira ngo ibintu ibyo bigende neza abantu bacu bagomba kwifata gutya barabyumvikana ko nibyo nama twavuga yuko byakunze kubera byagera mu Kayanza icyo ni ikintu gikomeye nasanze cyatumye aya matora agenda neza ikindi kigo nakuyemo ni ingene iyo migambi yacitangira gutegura urwaruka rwabo barabumvise yuko kugira abajurere si bibi ahubwo ni ukubereka ibintu bitwara kugira abajene bo mu yindi migambi kugira imbonerakure si bibi ni ukubereka gusa ingene bitwara ibyo rero bimaze kubyumva umwe umwe wese yagiye atunganya mu rugo rwiwe ikindi kigwa ni ukwigisha abenegihugu kugira ngo nabo bamenye yuko muri demokarasi hari ubutsinda n'ubutsindwa ibyo rero ni byo rero navuga yuko byatumye abanyagihugu ubaje mu matora atangorane ibaye nibazo yuko ico kicigo gikomeje we nshimi gukurana
ego mu nyishungu fi mu shanhahe Jean Marie Sindayiga ya mwebwe icigo mwakwe muri amatora nk'iki
kubisanzwe ahubwo je nzanavuga nahejeje ko nari navuze yuko mu gitabo nanditse nari navuzemo kandi nacanditse muri kigarama cy'umwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na cumi n'umunani ndavuga ku matora yabaye uwo mwaka uvuga nti ibintu bishobora kugenda ukunuko uwasomye icyo gitabo ubu ni we yomenyuza yuko no ibyo nanditsemo nabeshujwe n'ibyabaye ntacambeshuje nicyo navuga gusa nicyo gituma umuntu yoza ibintu akabyihweza atabijyanamwo icyo bita guhababuka akabiraba neza uko byifashe hanyuma ibintu akabivuga uko biri
reka tuje twihweze cyane cyane ikibazo camye kiba ingora abahizi ku Barundi reka amahoro arama nk'uko mubizi kuva Burundi bwikokiye mu Burundi haragiye haraba uruhagarara impagarara hakaba hakahera nk'imyaka cumi mugabo hakacaza indyane ubwicanyi ivyo vyarabaye imyaka itandukanye ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi bavanure n'ivyo bihe vyo kwama ariko araryana hisunzwe amoko intara eka n'imigambwe ibibazo vya politike mushya ntahe Ildefonse Rwema hokorwa iki
ikibazo ni kirekire ngira murampa umwanya ndacyisubira mu mwanya ukwiye ego jewe nk'uko mubizi nari nimenyekanishije mu bashaka kwitoza nk'ubigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri aya matora ya Rusama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ijambo nashaka gushikiriza abanyagihugu sinari njanywe no guhiganwa n'imigambwe canke kurondera amajwi nari njanywe no gushikiriza ijambo abanyagihugu kugira turabe turabire hamwe umuzi w'ingorane utuma abarundi twama mu njyana zidahera izo rero mu bushamake nibaza ari uko nk'umushinga nahe Jean Marie Sindayiga ndumva yuko ahumuye yabonye ibitari bike ibi ingorane z'u Burundi zatanguye ahanini intwaro y'ubwami itembagajwe ariko imbere yaho umugani wa Rudoviko w'abasore inshungu kwikura ku Burundi yaragandaguwe ibyo navyo bikaba bizwi neza yuko yagandaguwe n'ababiligi aho rero nibaza yuko ingorane z'u Burundi zagiye ziraba kubera abo bakoloni abo babiligi bagomba gusambura igihugu cy'u Burundi mu gisambura rero n'umugani wa Rudoviko w'abasore n'ubwo gutembagaza intwaro y'ubwami mu Burundi ibyo nibyo bintu bibiri bikuru byatumye Burundi gutambuka ibintu zakurikiye rero kuva intwaro y'ubwami itembagajwe hadutse intwaro z'igikenye intwaro zo gutwara ku nguvu intwaro ya Repubulika yaje mu Burundi yaje yashyizweho n'akagwi kabatembagaje intwaro y'ubwami abarundi ntibigeze basaba cyangwa ntibigeze batora iyo ntwaro ya Repubulika intwaro ya Repubulika rero ndayisiguye mu nshamake ni intwaro itashobora kujana n'imigenzo y'intwaro abarundi amenyereye cyane cyane washaka muri rusange muri Afurika kuko murazi neza ku demokarasi kwishoboka ku ntwaro z'ubwami aho bita le monarchie constitutionnelle nk'uko ndi mu Bubiligi ababiligi badutembagaje intwaro y'ubwami mugayo wabo ni igikora eka ibihugu byose byakoronije ibihugu by'abanyafurika bifise intwaro z'ubwami ego baratembagaje izo ntwaro z'ubwami mugabe wabo barazigumana ibyo rero nashaka gusigura yuko demokarasi ishoboka ku ntwaro y'ubwami ibyo nibyo byari byatumye mpaguruka hasi kubwira ngende gusigura abanyagihugu urabe neza ingene intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro ari monarchie constitutionnelle yotora inzira yo kugarukana amahoro arama mu Burundi kuko nk'ibi by'amatora y'imigambwe umuha umwanya mutoya n'ibi by'amatora y'imigambwe utanga umukuru w'igihugu uva mu mugambwe ibyo ntibizokugira bihumuriza abanyagihugu na gatoya harakeneye urwego ruza hejuru y'imigambwe uja hejuru y'amoko usibe igihugu cacu uja hejuru y'intara n'ibindi byateye ingorane ku Burundi bigwe nibyo mbona neza yuko yoba inzira ni kugira turonge amahoro imigambi itari kuyajyana abanyagihugu batari ko barasubiranamo bapfubwoko cyangwa intara bapfa n'ibindi hatagira uwamira
mushana Jean Marie sindayiga ya nkuko bishikirijwe abarundi bararyanye imyava urundi buronse insinzi yo kwikukira ariko ikintu kubwanye mona cyo kurwa kugira ngo abarundi bavavane niyo nyifato y'amacakubiri afatika umwoko ku ntara kuri politike hari abavuga ko hakwi ikintu cyo guhindura hari abavuga ko mu gifaransa ngo changement de mentalité hari abavuga ngo paradigm shift cyo numva ari ikintu gikomeye cyane rwose no guhindura ukuntu abantu bimvira bakabona ko indyane za moko izi ntara za politike atahantu zobashikana ku bwanyu ivyo bintu byo rangira gute mu Burundi
nibyo nkuko mushina ntare rutemaze kuvuze nibirebire mu kabure kangerageze nchaka kuri sinkwazo byumvise bashora ngo kutahura intumbero ibyo mu kabure kangerageze nchaka kuri nahera ko ibyo wantaburiye mushina ntare rugiye yavuze bati harakeneye ubwego je hejuru y'iyo migambwe na amoko kugira ngo twogorore aho no mwishura ko igihe mu 65 twari tugifise umwami ariko amatora ya 65 yagibaye mu ndyane nyinshi je nariga nari mu mashuri mato mugabo ibyo rero narabibonye kuko urara mwishamo naraye mwishamo bico giye kubera ibyo by'amoko yabaho tunabatutsi mvuke muramvya n'ahantu byakomeye gose hari umwami mugabo mwambutsa byaramataye ku mamazi baba ngo nuko atari yarize ndibaza ko niyo yiga sinzi ko byari kumushobokera kuko yayo macako biyaragoye gose so kuvuga ngo hari umwami rero byoca bihiranye ibyo kuko byaradupfanye umwami ahari kuko ntibyapfanye umwami ntibabishe si umwami byapfanye abarundi bose
ariko ubwicanyi bwabaye ku mwami ntibigeze ntiushaka kugiranya n'ubwicanyi bwabaye mu nyuma
kiranya kuko igihe ikintu cyose kigira intanguro urabye ngene 61 harabishe kwa gasore bapfa mugambwe PDC hagaca hihigwa ba PDC bose uwitwa ko mu PDC wese akamara mara kaja mu bisaka kandi atishigwa gasore agatotezwa yeri ntangombi hanyuma 65 abantu barahasigaye ndibuka nabonye ibintu bibi n'ubwambere nabonye abantu bishwe bo mu muryango bazize ayo macakubiri byari bikomeye
ayo macakubiri yurangira gute mushiga ntahe sindayiga ibintu
byarabaye nabi
ayo macakubiri yurangira gute
amacakubiri rero kugira ngo arangire si ukuvuga ngo ni ukubera abantu ngo aho bashyiraho barya n'abariya ni ukugira n'abantu nuko abantu mu Burundi batangura hakenewe ko bahinduka muri bo kuko umwe wese akwega kahisemo kakagasoma ku ruhande ashaka ni nk'igikeri igikeri kibonye ku ruhande rero ukamuti ni cyiza utarahindukiza rujya ruhande bujya ubutumwa buri ku gikeri igikeri gifite ubutumwa ntuburabumenya bwose arabye impande zose abarundi rero dutashize tutabonye yuko ingorane tubanda umwe wese asoma araba ikintu gituma kimwereka ko ariwe yagowe n'iki zobandanya imijyane tubandanye turyana gushika ryari kandi rero muri icyo nicyo gituma mvuga nti none jewe no muri icyo gitabo narabishyize tazogera mu 1980 kiri Burundi igihugu cy'abahutu n'abatutsi ibihumbi mu myaka 130 tuzobana ntuvuga iby'abahutu n'abatutsi ntituzotwitwa Abarundi hakenewe ko abantu dusubiramo tukaraba ingene bakarongera tukabyiga abantu bakabyiga ingene tuva muri ubwo buja bwo kwitana abahutu n'abatutsi kwiyita abahutu n'abatutsi tube abarundi b'abarundi kandi rero ibyo bigaca bijyana n'uko benshi mbabarire kuko ni byinshi bijyanye mbwatsi noromanye kubisigura ngaha bijyanye n'uko n'ubutegetsi abantu batajya gutegeka ngo bace batangura kwegeranya kuzuza imipfuko kuko niho baca babitsindanamo nta n'inshuti bikibaho baca babitsindanamo ni ukumenya ko umutegetsi ari umusuku w'abanyagi umukozi mu gifaransa bavuga yuko mu minisitiri bavuye mu kirakini nini umuntu muto ni ukuvuga n'umuntu yatumwe mu Burundi umuminisitiri n'umushikirana ni ukuvuga yegereye hajya abajegeza yegereye ubutegetsi bujegeza aho kuba ministre ni ukuvuga mutoye yabaye magisteri ni ukuvuga ni metre ni umuntu niwe ategeka niwe akomeye ni ukuvuga ibintu biracuritse umuntu ategeka gukorera igihugu n'abanyagihugu bakamuhemba aza kubategeka agatunga gatunga ni gakegeranya byo akegeranya mugaba bo be nezo nabo baguma mu mukene abategetse bazoza baza gukorera igihugu bataje gutunga umuntu agashora kuva mu shikirangaje afite bibaje baye nkuko yaye kuko yakoze ugira ngo boraje hari umuntu apfa mu gushikirangaje yaratunze kobera ubwo
bushikirangaje
bizanwa n'ibyo by'abantu kuko babikoresha kugira ngo bashikire ibyo byo kwegeranya ibintu kubera ubutegetsi nabwo ubutegetsi buri gukorera igihugu n'abanyagihugu ibyo nabyo teza guhinda
icyo ni kibazo mu kanya tuhava dushikiriza mushika ntahe sindayiga ariko reka tubanze tumuha akanya reka mbanze nk'ijambo le gentil katenda kugaruka ko le gentil Japhet nawe nyine agira icyo avuze kuri izo ndyane za mukozi dahira baravuze ihinda kuri kariye imitima ika paradigm shift avuze ku change ba demande ubwanyu mushya na Jean Marie Hokorwe kugira ngo izo ndyane zirangire
eh cyane ubuga jewe nuko ndebo kandi ko kiza cyangwa na kabiri cyabaye cyangwa cyumwe no kuvuga ingorane zabaye zibayemo rero ikintu gikomeye ugerageje kurangwa n'umunsi ako kandi karacyari abantu bashaka kubivuga ariko barabigendera naho iyo duhuye usanga tutakishyira habona ikindi kintu rero navuga ni uko uburundi kuvuga umuhutu cyangwa kuvuga umututsi iyo si ingorane ubu hasigaye kumenya ingene icyo kintu kitazopfa cyanasubiriye rero njyewe kugira ngo izo njyane zihere baramaze guca inzira ni uko haba kumenya ukuri no kurekurirana ibyo ko bimaze gutangura gufata inzira nibaze ko turi mu nzira yo kugira ngo ibintu byose nibimara kujya ahabona abantu bakavuga bati kumbe abarundi ni uko twabaye ibyo twakoze nini umuntu wese akemera akavuga ati twaramenyeje kubera abona ibintu byakozwe akabibonesha amaso ubu ni ukubwira yuko hariho abantu batanguye kujya barinyegeza kubera bavuga bati ubu ntitwavuga ibi bintu biri kubera byabona reka ahubwo twemere tujye hamwe ibintu bivugirwe ahabona hanyuma ukuri ko hariho kurekurirana bigende neza rero navuga yuko veritere ya konsiliyasiyo ni intambwe ya mbere ikizokurikira ni uko uko kuri kumaze kujya ahabona neza kwa kurekurirana gutangure kujya ahabona kutagikore icyo cyonyine cyo kizotuma ingorane mu Barundi izihera kubera yuko uno munsi umwe wese aracinyegeze muri wa mugumi wiwe ubundi muri wa mugumi wiwe ugasanga umuntu ariko arerekana yuko ari ku ruhande runaka kandi abirimwo
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukandi gatoyi cyane rwose, mushanahe. Idafonso Rwema murafite icyo muvuga ku byashikirijwe na Jean Marie Sindayigaya imbere y'uko tujya ku kibazo yashikirije gihambaye cyane rwose cy'abategetsi bamareka badakora amabanga bari yajejwe y'ukwigira umuntu muto kugira ngo babe umusuku umunyagihugu yabatoye kugira ngo bamukorere bamuteze imbere mu kanya gato Idafonso Rwema murafite icyo mwishura ku byashikirijwe na Jean Marie Sindayigaya
ego icyo no mubwira umushinga ry'amahirwe sindagira ni uko atyo kwirengagiza icyo umwami yakoze igihe umuhungu we w'imfura akaba ari we umuhungu w'ikura ku Burundi agandaguwe ni uko yabumbereye ijambo ry'uko uhumuriza abarundi bakamwumvira nabo ari urwa rundi izo ni yominiza nta murundi yari yugwara wundi ico gihe nabo bafedese ariko ravuga nta mupedese yafunzwe cyangwa batotezwe keretse abo babaragirijwe ubupfu bw'umugano w'udufu wa gasore umwami mwambutsa igihe bagandaguriye umushikirango wa mbere ngena n'umwe mu 1965 naho nyine yasubiye avumira iryo jambo ry'ubumiriza abarundi kugira ngo bacanemo kandi baramwumviye nawe ari ugwa wundi ubwicanyi bwabaye ubusangana nk'uko ariko arabivuga ubwo bwicanyi bwabaye ari uko umwami atari mu gihugu ashyizwe n'amagara mu gihugu cy'u Busuwisi niho abarundi bacanamo hakaba ubwicanyi bwa mbere mu Burundi bufatiye ku moko nta baragiye rigeze rigwa umwami ari mu Burundi akoreye uko aragaciyemo nk'uko byagenze nibaza yuko abato tutwarandira
reka tugaruke
nace kuravuga yuko atabyari gushobora ibyo bintu nibyo niko ndavuga kandi bashaka gutwara ku Kenya bakoresheje inkoho bakamutera ku Kirimba bashaka kumugandagura umunsi cyangwa mwa mbere uwiwe Leopold Mira baramurashe ingorane ziri mu batwara n'izi mu banyagihugu umwami abaho abanyagihugu baguye mu gahundwe bumvise yuko umwami yakuwe nguno munsi harabuze ikintu cyobuza umwami n'abanyagihugu icyo ni ushaguze ingorane z'Uburundi zotorewe inyishu n'abarundi bonyine mu gihugu cy'u Burundi mugabo uko iminsi igenda ni ko ingorane z'Uburundi zijamuka zikarengana imbibe z'Uburundi zikaja gukorerwa hanze y'igihugu izo bintu n'ibitera soni niko bimeze uno munsi abanyepolitiki batumvikanye baja kwambaza abanyamahanga abarundi nitucubahukana ngo tuvugane ukuri izo bintu zaratunaniye ingorane z'amacakubiri zamaze kurengera u Burundi ubuzi mu karere abahutu n'abatutsi basigaye bavugwa mu bihugu bibanye muri za Tanzania aho bitigeze bivugwa muri za Tanzania muri za Congo mu Rwanda n'ibisanzwe muri za Uganda ugasanga izo ngorane z'amoko zarenganye imbibi z'u Burundi ubu rero n'inyishu tworonse ntituzironka kuri nk'abarundi tuzironka dufatiye ku banyamahanga babyinjiramo izo nizo bintu bikozwe kumuriza abarundi
reka dutandukanye n'ikindi kibazo
ndereka mbabarira nko mu kahise ko Burundi ibintu nabonye ifuko ndumvise kubera igihe katabibonye atoba bizi neza mugari ibyo nabayemo nabonye ntegereza kuvuga uko byabaye kuko mbabari n'igito mvuga gato ku gutotezwa kw'abapedese ndasubiyemo baratotejwe kuko nakuze itandatu na rimwe nari mfise imyaka ingahe nari mfise imyaka itanu bararirimbye indirimbo yaririmbwe imyaka ingahe bararimba ngo kiyukunigane abo bose n'abanku'Burundi baranyanka barusasiye ko bagatondesha abantu amazina
ntawangazwe cyangwa ngo afungwe cyangwa ngo agire iki ngenda guha karorero sindayigaye ndaguha karorero kw'imwambu umuhungu urabona abagirije urupfu rwa Gasore n'abahungu babaranya abagirije urupfu rwa Gasore n'abahungu babaranya nibendeza na birori umuhungu wundi avukuna nabo nyine yitwa Charles Baranyanka aracyariho kurayaga kenshi mwambutsa kugira yerekane neza yuko atagandaguriwe umuhungu wiwe nabo bo kwa Baranya yaciye afata Karoli Baranyanka niwe yabaye ambasaderi wa mbere Uburundi bwikubye mwambutsa ntiyagarukiye ngaho mwambutsa igihe bagandaguye kwa Gasore rindira mpeze yari asigaranye umuhungu umwe ndize Karoli umwana yari afite imyaka 14 icyo gihe atamushinga Karoli Baranyanka amushinga agiye umwana amwungitse kwiga mu Swiss amushinga Karoli Baranyanka mwene wabo n'abagandaguye mukuru we ariko uwico kintu wumva yuko ibyo uri kuravuga ari ibintu byari bifatiye mu kirere umwami mwambutsa ntiyigeze yerekana ikintu
cyo
Jafete iki kibazo kirerekanye neza cyane rwose ukuntu imitima y'abarundi ikwiye guhinduka kugira ngo amacakubiri indyane zose z'ubwoko bwose zirangire ariko icyo nashaka ko kidushikana ahubwo ku kindi kibazo gihambaye rwose umushinjacyaha Jean Marie yavuze kivuga ko abategetsi mu Burundi kenshi na kenshi ku ntwaro zitandukanye bama baza kenshi na kenshi ari abantu babona ko ari hejuru abanyagihugu batateza gukorera abanyagihugu ariko amakuru yatangajwe nuko umushenahe Evariste Ndayishimiye buca ashikira igihugu yavuze ko azoba ikabategetsi bazoba nk'abasuku b'abanyagihugu wavuze ikibazo gihambaye cyane rwose Jean Marie kwegeranya ika gituma haba nayo macakubiri abategetsi baje ku butegetsi bashaka kwegeranya ibyo begeranya icyo kibazo curangira gute mu kanya gatoya cyane rwose Jafet Lejante ikibazo cy'abategetsi kenshi na kenshi usanga bashaka kuzuza imifuko yabo imbere yo gushyira inyungu z'abanyagihugu icyo kibazo curangira gute mu Burundi
icyo kibazo ndazi yuko ari kibazo cy'inkoramutima kuko ibi byose turiko turavuga hari abantu benshi baba bashaka kwikwegera ko bigatera izindi ntambara zituma ata umutekano uba rero kugira ngo icyo kibazo gihere ni uko leta ishyiraho umugambi wo kugira ngo imiryango yose ishobore kwikwiza mu bijyanye n'imfungurwa kandi kiriya kibazo navuze yuko ari kijyanye n'umugwi ushinzwe gusubiza hamwe nacyo kikaza giherekeza kuko iyo umuntu yaraye inzara mu gitondo azinduka afite inzigo bibaze yuko mu migambi leta igomba gushyiraho hagomba kubaho uburyo bw'uko abanyagihugu bahereye ku munyagihugu muto muto urugo rwo mu gihugu hagati rushobora kwikwiza mu bijyanye no kurima no korora
muri iki gihe haravuga mu Burundi ibibazo bya ruswa abantu bashobora kunyereza bashobora kwiba amatungo y'igihugu cyane cyane mu gihe ubutegetsi bushasha butarashikira ubutegetsi byatangajwe makuru yarenganye uyu munsi bagabisha abantu bose boba bashaka kuba bakaboko iryo gabishwa mushikanahe idefense rugema murabona ko rishobora kuba ingirakamaro rirashobora gutesha nk'abantu bari bafite agatima ko kugenda basawe
egome ibyo birashoboka cyane birashoboka mu gihe turazi neza yuko urwego rw'ubutungane marekeri bakora rukigenga nibaza yuko ibintu bishoboka n'ahandi murazi neza yuko ibibi byinshi bikorwa kubera kenshi usanga hariho kudahana ku bantu basahuye itungo ry'igihugu kudahana ku bantu basindikaza ubuzima bw'abandi izo bintu niko bikorwa kubera akamurikizi mugabo mu gihe byoboneka neza yuko intwaro nshasha igiye guhana abagize amakosa nk'ayo nibaza yuko bishoboka nabugira ako kaboko k'ugusaba itunga ry'igihugu bugira ubwoba bakabona yuko bashobora guhanwa
Jean Marie Sidaiga yigabishwa ariko rirashikizwa muri iki gihe cyane cyane ku bantu bashobora kuba bafite agatima ko kunyuruza amatungo y'igihugu murabona ko arigabishwa rishobora kuba ingirakamaro
njyewe ugabisha yego nibyo no kwa mugabisha ukagira nubwo rimwe na rimwe igihe wibuka ingege n'imisore yagurutse kuko igihe umuntu ari mu kibanza atarakwiye icyo gihe cyose azohaba ntazokora neza kandi muri icyo gihe ingene yahagiye niho hose hava ingorane ntazokwibanga ikintu cy'abanyagihugu kuko Burundi simvuga Burundi bugizwe n'abanyagihugu icya mbere n'abanyagihugu Abarundi ibintu by'Abarundi rero ni iby'Abarundi umuntu atahora abyibanga agize yatwara nta buri ingene yitekerera impamba ntabura kandi agenda atwaye ntuzenehe muri za kantu agenda atwaye mugakwamira no kwamirira mugagewe ku aho mpagarara nuko igikenerwa no guhindura mu mitwe y'abayipfuza gutwara bose ingene igihugu gitezwa gutwarwa ntihabe umuntu ariko yegeranya amamiliyaridi kandi atawuze ingene yarose abana b'abakene mu mashuri hagize abantu amigoro menshi akubakwa usanga bicara hasi bakicara hasi ari abantu begeranje amamiliyaridi yoguze ibikoresho bakayatwara bakicara hasi umuntu yitwa umushikiranga umuministre ni ukuvuga umukozi w'amanyagihugu umuministre mumini ni umukozi minisiteri kujya babivuga bigisha ijambo ry'iminisiteri ni ukuvuga umuntu barungitse gushikiriza ugaca usanga nibo bene igihugu n'abari bo bakorera abanyagihugu aho ni ingorane kuko nk'umushikirangange umubonye hari ikintu kitagenda neza umunyagihugu atezwa kumwandikira ati we nsigurira umushikiranganje atezwa kutegerezwa kumwishura kuko niteje kumunyagihugu ni wende gihugu mu bigo bivuye muri Afrika nende yandikira umushikiranganje akamwishura ndari mwana na kwishura ndo namenya ni yuri umushikiranganje cyo nokuvuga ubutegetsi tukuvuga kuvuga ngo ubo ntihagira ico batwara ni hanyuma ego ubutegetsi ntibutanguye kandi bwatanguye kijya yeje kandi buzobandana
ego me neka
uhindura ntaro kugira ngo guhindura abantu hagatwarirwa ineza abanyagihugu kandi abanyagihugu nyine nabo bashobora kuvuga bati rya ntibigenda ubyo ariba nahave
ego me
naye kwambirira umuntu ibya mbere yarabitwaye nta
ego me le gentil namwe mugira ico mutubyiye cyane cyane kugabishwa tuzi rikoreshwa muri iki gihe murashobora kubona ko abantu bashobora guteshwa kugira ngo ntihagire abasahura ku amakuru atangazwa bavuga ko kenshi na kenshi abari mu bibanza bikomakomeye usanga basahura amatungo y'igihugu ibyo bintu byorangira gute
ico jewe niyumvira nuko hagomba kujyaho akamashu akamashu so kuvuga yuko ari akamashu umashu mugabo ubu tugeze mu gihe giteye imbere bakoresha tekinoloji nko muri bino bihugu tubayemo ushobora kwiba ngo bikunde ibyuma byonyine biragufa nayo tugiye kubwira ngo dukeneye umutegetsi runaka azi gupanga ibintu neza azi kuvuga ijambo ryiza kugira ngo abantu ntibaze birire ibyo bizokwamaho nibashyireho sisiteme informatize ituma ubwo busuma buhera kuko turamaze kubona neza yuko OBR imaze gushyiraho sisiteme nziza yegeranya uburyo bwabo ntirashyiraho sisiteme igende muri ijya ujya bunyonzi buto buto nibashyiraho rero ubwo bumasha abantu bonyine bazokenda batatwa bafatwa batatwa usange baracitse kuri uwo mugenzi wo kwamuba ariko baratwara amahema baba batakoreye nibaze yuko umuntu siwe akura korupsiyo ngo bikunde muri iyo igihugu kimaze kugira korupsiyo iri sisitematize nibaze yuko ikintu gishobora kuyikura ubu aho ibintu bigeze ni uburyo bwa tekinoloji bushobora gutuma abanyagihugu bagendera ku bihe tugezeko nibaze yuko gishobora
mu gusozera ikiganiro nashaka ndabasabe mugire icyo mushikirije cyane cyane mu byerekeye imigambi mwifuza ko yorangurwa n'ubutegetsi bushasha mu mezi yabwo ya mbere reka dutangwe ku mushyira nahe defense rugema
yego me murakoze twi ikintu tubona yuko cyoje imbere mu bintu kurangura kurangurwa n'ubu butegetsi bushasha ni cy'uko murazi neza yuko dufite abandi bene wacu mu bari hanze y'igihugu atari bake ni uko uko bishobotse kugira bagiye ibishobotse kugira abanyagihugu bari hanze batabuke mu gihugu cyabo atabwoba bafite mu mutekano hanyuma ikindi naco ni cyonyine twari ko turavuga ni cy'uko itunga ry'igihugu ryobungabungwa rigashyikira rikagahugwa ku rugero rumwe barundi bose ibintu urabye mu Burundi ko bimeze murazi neza yuko harimo abatunzi cyane akaba n'abakene cyane kandi abatunzi cyane si ukuvuga yuko babironka mu nzira nziza n'ababikura mu itunga rya leta ibyo rero twibaza yuko uwo kubwa ibishobotse kugira itunga ry'igihugu bisangire abanyagihugu bose ku rugero rumwe uko niko bizotuma inzara isibije igihugu hariho abantu bakenye cyane izo nitwubisha hariho abantu bakenye cyane abantu bicwa n'inzara ibyo bintu twibaza yuko byashoboka yuko abantu ego barara bafungiye hanyuma ikindi naco giterekeye ubwoba iterabwoba mu gihugu yuko ryogabanuka kuko abanyagihugu bivuye kuri ibi bintu bya politiki y'imigambwe abanyagihugu usanga bagita ibintu by'imigambwe izo bintu leta yorangene byomba mu nzira abanyagihugu baratekana mu gihugu umuntu wese akajya kurima kiwe agasarura apanumanga
mushe nahe Jean Masinda Igaya ibintu imigambi yihutirwa mubona yurangurwa n'ubutetsi bushasha mu Burundi buca bushikira ubutetsi ni nk'ibihe ku bwanyu mu kanya gatoya cyane
imigambi itezwa kuranga ubutegetsi bukwiriye zikorwa mu munsi umwe mu kwezi niyamizwa ko ubwo icya mbere na mbere ikintu umuntu atezwa kumenya kugira ngo tutere imbere no kwitaho kwigisha ugwaruka ubumenyi bwo gwaruka kuko abantu bagumye ari injiji batagifise ubumenyi buhagije ntacyo tuzoshika kuko kugiteza imbere abantu sibijya wimba mu kuzimu sibijya wamura kujya kwa Adamu na Eva ntibiva mu mutwe wawe ubwa mbere n'amagara y'abantu burya uravye nabishyize no mu gitabo harababyize umugore yize arabungabunga amagara y'abana biwe n'ayiwe nyene bana bato neza cyane kurusha umugore yifise atunze mugabo atize kugira ngo amenye ingene ubuzima bw'umuntu bungabungwa icya kabiri ubwo buryo bwo kwigisha n'ubufahihi ni ukutasesagura ni ukuvuga kubanza kurwanya leta nita leta yinda ndende ni ukuvuga we muntu ukorera igihugu twakorera igihugu hembwa n'icyo gihugu nta kuzuregeranya byose wegeranya ku mupfuka hamwe umara amezi atanu umwaka uri mu kibanza bakadusanga ufite imiliyaridi zingahe ubwo ni uburyo buhera bakavuga ngo ibihugu birakenye ntibikenye ubutunzi waba uriho nuko gunguruzwa aho bwongiye mu gihugu hajya mu mipfuko y'abantu bangahe niho mvuga nti cya mbere na mbere gikuru ni ukwigisha kuko utigishije nta kintu ushobora gushika ko na gato n'abo banyagihugu kugira ngo bamenye imigambi igenerango bakiriza kumenya gusoma bateza gukoresha ubuhinga bwa none ngo bazabamenya amakuru iyo bayakura kandi mbereze kuri iki mu bihugu biteye imbere bya bakuri batondesha mu isi ibyo bita mu gifaransa indice de developement humain ibya mbere na mbere y'umuhugu byaruguruka kubera hakanye kubera ariho bigisha abantu cyane n'igihugu cya Fernando naranditse mu gitabo nti wenda nti mu myaka nka cumi n'itanu izoza abana bazovuka bazoba bafise basi inakuru bose bize kaminuza icyo gihugu muzarabe mu bintu by'iterambere byose kiri mu bya mbere bitanu nta buhinga burimo nta kuvuga ngo barasenga imana gusa ngo bibahe naho byavuye kukumenya ko banyagihugu bo hasi kandi ubutunzi bw'igihugu bukaja mu biteza imbere cyane cyane ubumenyi n'ibintu nk'ibyo Rojanti Jafete yavuze by'uko abantu baronka ibyo ibintu ngenerwa bikuru byo kubaho
egobe reka tuce tumuhane ijambo nawe nyine agira icyo avuze ku migambi yipfuza ko leta shasha yoshira imbere mu mezi yayo ya mbere Jafete Jean
donc ibi bintu bitanu ni bimwe mugabo nza guhereza ku cya gatanu cerekeye abarundi baba mu mahanga uhereye ku cya mbere ni uko leta yokora ni ugufata amafaranga bije nini y'igihugu ikajya mu burimyi n'ubworozi ikindi kigira kabiri ni guhimiriza abanyagihugu gukorera mu mashyirahamwe icya gatatu ni gushyiraho amahinguriro afasha guhingura ibirimwa bizaba bivuye mu byo barima kugira ngo abantu baronke ibyo bafungura n'ibyo basagurira amasoko icya kane nacyo ni uko abantu bokora akazi bigiye ni ukuvuga nk'uko usanga umuntu ari agoronome ugasanga bamugize diregiteri jenerali tuba duhombye igihugu kiba gihombye umuntu arangije amashuri nagende akore kajya akazi yigiye kugira ngo ateke imbere igihugu kuko ubu turafise abantu benshi bigiye ibintu ariko bari mu butegetsi bya bintu bikacibura abantu babikora hanyuma bakabikorera mu migwi ibyo bintu ukuvuga ntusange umuntu ari umuhinga mu by'amadirisha akaba umuhinga mu by'amatafari akaba umuhinga mu by'amabati akaba umuhinga mu by'amabarabara habe sipesiyalite ku kintu kinini kimwe niho haba uburyo bwo gukora ibintu bishobora gutuma igihugu gitera imbere hanyuma rero ikindi cya nyuma nicyo navuga cy'abarundi baba mu mahanga abarundi baba mu mahanga twinjiza mu gihugu amafaranga menshi cyane mugabo ayo mafaranga uno munsi ntidushobora kuvuga tuti angana gutya igihugu gishobora kuyaprofita gutya kubera yuko nta statisitike ihari nibashyireho statisitike tumenye uburyo buba bwinjiye tumenye eka si n'abarundi baba mu mahanga gusa no mu gihugu tukamenya tuti statisitike ku kubijanye n'abana batuka banyagi yo kubangana ku munsi ku munsi ibyo biri mu bintu bituma igihugu gitera imbere cyane
ego me ka me na kanya kandi abatumire banje mugire ico mugize ico gutira kamo abarundi muri rusangi akamo kanyuma mu cy'abarundi nakahe mu cyane hari defense rugema
ego akamo two tera abarundi muri iki gihe murabona kuri mu bihe bidasanzwe mu bihe Burundi abarundi tugiye mu matora mu bihe duhetse kubura umukuru w'igihugu mu bihe turiko turabona yuko kugira dutangure ubuzima novuga ko ari bushasha bujanye n'ikiringo gishasha cy'umukuru mushasha w'igihugu rero tukaba abasanzwe abarundi yuko kubifata mu nzira y'ubwitonzi tukaraba iyo tuja cyane cyane abahora bahiganwa mu bya politike bakabishyira ku ruhande kuko ayo matora yaheze abarundi tukaraba imbere cyane cyane ugwaruka rwari muri iyo migambwe rukabona yuko bategerezwa kurondera akazoza kabo nibata umwanya mu bintu bya politike barabe ikibateza imbere umuryango yabo abarundi muri rusange tukasaba yuko bumbatira umutekano ikindi naco gikuru ku bazamu tw'igihugu aribo bazotunganya ingene nkuko nayimpeje kubivuga ingene abandi barundi bene wacu bohumurizwa bagataha mu gihugu tukubaka igihugu turi hamwe izo rero bikazotuma n'ukuri tubonye turiko turaje
mu kanya gatoya cyane rwose munsi munotumwe namwe mu shiantahe Japhet le Gentil akamo mutera abarundi muri rusange nakahe
akamo mutera abarundi ubu nuko ubu turi mu bihe bidasanzwe tugomba kwerekana yuko abarundi bakuze biyumvira yuko bagomba kuba bamwe mu agahugu kacu ni gato cyane ariko dushije umutima hamwe twese mu budasa bwacu ubutandukanye bwacu tugafatana mu nda igihugu kizatera imbere tugasaba yuko indongo zishasha zidufasha kugira ngo igihugu cyacu gishobore gukurikiza ibyo umugambwe warahetse amatora wiyemeje kuko ari byo abarundi benshi bahisemo hanyuma na twebwe abarundi bo hanze nacyo tugasaba yuko duserukira ibice bitandatu ku ijana by'abarundi baba mu gihugu nibaza rero yuko uno munsi hari hageze yuko na twebwe turumva ubushikiranganje bwo kugira ngo imigambi yacu dutangure kuyirangura twumva yuko na twebwe dufise ijambo rikomeye mu gihugu hasigaye tugasaba abarundi kwihangana muri bino bihe duheruka kubura umukuru w'igihugu twakunda twese
ijambo rya nyuma mushyana he Jean Marie Sindayigaya akamo mutera abarundi muri rusange nakahe munsi munota
bibaza ko nta gishasha navuga nuko abarundi akeneye yuko tumenya yuko dutegerezwa kuba abantu gana hamwe nandi dushwiragiye nta n'uwo nibaza ngo nibyo yikumbira ko azobibura hanyuma rero namenya nkaraba yuko kenshi nk'uko Rugema yabivuze abo bantu ba politiki n'inde menshi usanga kenshi bazana ingorane kubera iki harabibaza ko politiki ari umwuga imbere yo kujya muri politiki abantu nibo banze bagira umwuga bawo baje muri politiki bayizwemo basubire kuri uwo mwuga bawo hanyuma na leta nayo leta zibaho zikurikirana imyaka n'imyaka leta z'indandende zihavye icyanyuma abarundi tumenya yuko atagihugu kirangwa n'impunzi zishwiragiye mu isi yose zihabwa iteka mu makungu narabaye impunzi ndapfungwa gatatu muri Kongo ndyama hasi nahora ndi umudepite ndapfungwa muri Kenya ndasubira mfungwa muri Kenya ndaje cyari cyo kuba impunzi kimeze mugabo nta gihugu kirangwa n'impunzi zishwiragiye gihabwa iteka mu makungu abarundi rero ye gifu hari birakenerwa ku impunzi bose hamwe igihugu bibwira bati uburu iwabo w'abarundi ni mu Burundi impunzi bakazitahukana bisaba byinshi mugabo irategerejwe birakenewe kugira ngo abarundi bashobore kugira icyo wabo bishyira bizana
Jean Marie Sindayigaya ndabashimiye cyane gose kukanya mwa te kugira mu gane ne radio y'ijwi y'America kuri ibibazo nkora mutima moshi anahe idefense rugema ndagushimiye nawe kukanya watubwira ngo mu gane ne radio y'ijwi y'America moshi anahe Jafet Gentil mwaze cyane gose mwese kukanya mwa te kugira mu gane ne radio y'ijwi y'America ndabashimiye cyane gose
nakoze
n'uko twagukunye kandi ashimiye nawe kwa gane
murakoze cyane.